Radio Esbir de América. Mwaka mushya muhire w'ihumbi 2021 kuri mwe mwese mwumva Radio Esbir de América aho muherereye hose ku isi. Turabaramukije tubifuriza gutangira uyu mwaka neza no kuzawurangiza amahoro. Usibye kuri internet kuri weshatu radio yacu voa.com, abari mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ibiganiro birabageraho binyuze ku mirongo migufi ya FM ku 104.3 no kuri FM 88.8 n'ibice bitatu. Ikaze kuri mwe mwese mutangiranye umwaka n'Ijwi rya Amerika. Ye mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma, mfatanyije n'abagenzi banjye bandi kubagezaho aya makuru. Amakuru yacu tuyaherekeye hirya no hino ku isi. Umwaka w'2021 utangiye virusi ya corona ikomeje guca gati n'icyatsi. Thomas Kamilindi, byifashe bite?
Nkuko kaminuza Johns Hopkins ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabitangaje uyu munsi mu gitondo, virusi ya corona imaze kwanduza abantu barenga miliyoni 83 n'igice no kwica abandi barenga miliyoni 1,800,000 ku isi yose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iracyari ku isonga n'abantu barenga 345,000 virusi imaze guhitana. Brazil ni ya kabiri imaze gupfusha abantu bagera ku 195,000. Hakurikiraho igihugu cy'Ubuhinde n'abantu barenga 148,000 bamaze kwitaba Imana. Ku birebana n'urukingo, OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima yahaye umugisha wo gukoresha byihutirwa urwakozwe n'ikigo gikora imiti Pfizer cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuze ko rushobora noneho gutangira kujya gufasha ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere mu gihe cya vuba. Kandi OMS yabishyiriyeho ingamba, bityo yashinze urwego rwitwa COVAX kugura no kugeza urukingo ku bantu byibura miliyari 2 mu bihugu bikennye. Usibye urukingo rwa Pfizer rwatangiye gukoreshwa mu bihugu binyuranye birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, izindi nkingo nyinshi zitandukanye ziracyageragezwa cyangwa se nazo zatangiye gukoreshwa nko mu Bwongereza, mu Burusiya, mu Bushinwa no muri Brazil. Hagati aho, virusi ya corona iragenda yibaruka ubundi bwoko butandukanye n'iyamenyekanye bwa mbere mu kwa 12 mu mwaka w'2019 mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa. Aya mashami kandi nayo atandukanye hagati yayo yabonetse nko mu Bwongereza, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Nigeria no muri Afurika y'Epfo. Abahanga na n'ubu ntibaramenya aho virusi ya corona yaturutse, uko yavutse n'uko yageze mu muntu. OMS irimo irabikoraho anketi mu Bushinwa kugira ngo basobanukirwe.
Urakoze Thomas Kamilindi, umuyobozi mukuru w'ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu, aramagana iyicwa ry'abana bahanishwa igihano cy'urupfu. Eugenie Mukankusi nibyo atubwira.
Komiseri mukuru w'ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu, Michel Bachelet, yamaganye yivuye inyuma iyicwa rya Mohamed Hassan Bizadi. Ni umwana wa kane byemejwe ko yishwe muri uyu mwaka twaraye dusoje wa 2020 mu gihugu cya Iran. Razaji yarafite imyaka 16 y'amavuko. Yatawe muri yombi mu mwaka wa 2007, bivugwa ko yagize uruhare mu isogotwa ry'umugabo mu mirwano yari huriyemo abantu benshi. Umuvugizi w'ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu, Ravina Shamdasani, yabwiye Ijwi rya Amerika ko ubwo Razaji yarafungiye mu bitaro yahatiwe kwemera icyaha. Uwo muvugizi yemeza ko uwo mwana yakubiswe mu buryo bwose hakoreshejwe inkoni, amakofi n'imigeri, biba ngombwa ko yemera icyaha kandi yimwe serivisi z'ubuvuzi ku bikomere yakuye mu mirwano. Nyuma yaje gufungirwa ahantu ha wenyine, umuryango we udashobora kumugeraho adafite umwunganira mu mategeko, kandi buri gihe ajyanwa guhatwa ibibazo. Shamdasani avuga ko Razaji yamaze imyaka 13 ari ku rutonde rw'abahanishijwe igihano cy'urupfu. Akavuga ko umuryango we kwa gatatu wabwiwe ko azicwa kwa kane mu gitondo, no kuvuga ejo hashize. Ni umwana wa kane wishwe muri Iran uyu mwaka nyuma yo guhanishwa igihano cy'urupfu, kandi nk'uko imibare ibigaragaza, iki gihugu niyo kisha abana benshi kurusha ibindi ku isi. Abandi bana byibura 84 bakoze ibyaha ubu bategereje igihano cy'urupfu muri Iran.
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari turayahera ku butumwa bwo kurangiza umwaka no gutangira umushya. Bakuru b'ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi bagejeje ku batuye ibyo bihugu. Duhere mu Rwanda, aho Perezida Paul Kagame asaba Abanyarwanda gukomeza kuba maso birinda icyorezo cya COVID-19 mu gihe hagitegerejwe urukingo. Ubwo nibwo butumwa bwari bukubiye mu ijambo yagejeje ku Banyarwanda ryo gusoza umwaka w'2020 ryatambutse kuri radio na televiziyo by'igihugu. Asumutakaboye yabikurikiye.
Muri ijambo ritabaye rirerire, Perezida Kagame yibanze ku buzima bw'Abanyarwanda, yabasabye gukomeza kuba maso birinda icyorezo cya COVID-19 mu gihe gitegerejwe urukingo.
Twese tugomba gukomeza kuba maso mu mezi ari imbere igihe urukingo rwa COVID rutaratugeraho. Kubera imbaraga zanyu, ubushake no gukunda igihugu twese dufite, uyu mwaka utangiye uzaba mwiza kurusha uwo dusoje. Twirinde rero buri wese yite ku bandi. Mu by'ukuri iri jambo ryari ryo gusoza umwaka no gutangiza undi. Naho ibindi twabivuze ubwo nabagezagaho uko igihugu gihagaze. Njye n'umuryango wanjye tubifurije mwese n'abanyu umwaka mushya muhire w'2021 uzababere uburumbuke. Mugire umugisha w'Imana.
Impuruza ya Perezida Kagame ije mu gihe ubwandu bwa COVID-19 bukomeje kwiyongera, ari nako haboneka umubare utari muto w'abahitanwa n'iyi ndwara. Ku nshuro ya mbere ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu, Minisiteri y'Ubuzima yari yatangaje ko abantu 7 bahitanwe na COVID-19, niwo mubare munini ubonetse kuva mu mezi 9 ashize iyi ndwara igeze mu Rwanda. Mu itangazo ryashyizwe hanze na Minisiteri y'Ubuzima, ryagaragazaga ko mu bahitanwe na COVID-19 harimo umwana w'umukobwa w'imyaka 13. Abahitanwe n'iki cyorezo kuri uyu wa gatatu batumye umubare w'abamaze kwicwa na COVID-19 mu Rwanda bagera kuri 86. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko kugeza ubu abantu bagera ku 8,250 mu gihugu hose aribo bamaze kwandura COVID-19. Muri bo abagera ku 6,669 barayikize, mu gihe abakirwaye ari 7,095. Gukomeza kwirinda COVID-19, abaturarwanda basabwa gukomeza kwitwararika no kubahiriza amabwiriza ya leta, hitabwa cyane cyane gukaraba intoki kenshi n'amazi n'isabune, kwirinda guhura bitari ngombwa no kwambara udupfukamunwa n'amazuru mu gihe umuntu avuye mu rugo cyangwa se yahuye n'abantu benshi. Leta kandi yashyizeho ingamba cyane cyane muri ibi bihe byo gusoza umwaka, aho abantu bose basabwa kuba bageze mu ngo zabo saa 2 za nijoro, naho abatuye mu karere ka Musanze bo basabwa kuba bageze mu ngo saa 1 za nijoro. Muri iyi minsi mikuru isoza umwaka kandi, abayobozi banyuranye bakomeje gusaba abaturage kwirinda ibirori byo mu ngo. Abari bafite ubukwe bwarahagaritswe, gusa nanone leta iherutse gukomorera abari baje mu gihugu baturutse hanze baje mu bukwe bo bemererwa gusezerana batarengeje abantu 10. Ubwo yagezaga ku Banyarwanda uko igihugu gihagaze mu minsi mike ishize, Perezida Kagame yavuze ko bitarenze amezi 6 y'umwaka utaha Abanyarwanda bazaba bamaze kubona urukingo. Asumutakaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumuta. Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yagejeje ubutumwa bwo gusoza umwaka ku Barundi bose. Yavuze ko uyu mwaka urangiye igihugu gishoboye kwishakamo amikoro yo kurangiza ibikorwa bigenwe. Avuga ko muri uyu mwaka mushya Burundi uzakomeza kunoza umubano n'amahanga no kurwanya ruswa. Eloge Willy Kaneza yakurikiranye iryo jambo.
Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko ashimishwa no kubona Burundi uyu mwaka urangiye ufite inzego zitorewe n'abanyagihugu kandi zikaba zimaze kurama. Yishimiye cyane kubona impunzi ziko zidatahuka, hamagarira abantu bose n'amashyirahamwe yigenga kutama vuga bitagenda neza gusa.
Turanezerejwe n'uko n'impunzi zitari zifise umwizero ubu zamaze kubona ko ibintu byagiye mu buryo, zikaba ziriko zirataha ku bwishi. Duhimbaje umwaka mushyashya rero, duhimbawe ko amahoro n'umutekano vyiganje mu gihugu cose, bikaba biboneka ko igihugu camaze kwiha iteka mu makungu. Nico gituma dusaba Abarundi bose baba bari mu mashyirahamwe y'abenegihugu, baba bamenyesha makuru canke abamenyesha mana, dutegereza twese hamwe kuba amagiriranire. Nsavye shimitse ko ayo mashyirahamwe yomenya ihangira n'intumbero yihaye kandi akabigendera, akamenya ko atajejwe kunegura gusa, ahubwo ko igikuru ari ugufasha gutora inyishu kubibazo by'abenegihugu gushye igihugu kikaba urunani rwa bose
yagarutse no kuvyo leta yaranguye birimo amafaranga yinjiye mu kigaga cy'igihugu bikayifasha kwibako
mu minsi heze twarabonye ko imigenderanire n'ibihugu bimwe bimwe ndetse n'amakungu yari yatosekaye kubera agatima ko kwiganza kw'ibihugu bimwe bimwe ivyo vyatumye haba imigwi y'iterabwoba yahabwa intigi n'uko gutosekara kw'imigenderanire ariko uyu munsi hakaba hibonekeza akarusho ni nacyo kiduha ingoga zo kuguma twitanga mu gufasha ibindi bihugu kugarukana amahoro na cyane cyane mukaba muzi ko dukorera ibikora inka abenegihugu bo muri Somalia n'igihugu cy'Afrika yo hagati mu gihugu hagati naho mu bijyanye n'umutekano leta irakora ibishoboka byose kugira ngo ntihagire umurundi ararubunda abamurara ku mugondo cyanke ngo bamutsinde kuvyiwe mu gisata cy'ubutunzi kubera ubukerebutsi n'ubwira mu bikorwa by'abagwiza tunga amahera yinjira mu kigega cy'igihugu yariyongereye kuko amatagisi n'amakori ashika mu kigega cya tari meshi. Uyu mwaka ikigobere kikaba cinjije hafi miliyaridi 1,601,000 mu gihe mu mwaka uheze hari hatojwe imiliyaridi 990,000,000 gusa. Kubera ivyo leta yarashoboye gukwiza amafaranga ikoresha ku mwaka ku rugero rungana na 90%. Leta iriko irita ku rutare kugira intambamyi zose zibuza abana b'u Burundi kwiga neza ziranduranwe n'imizi. Aha twovuga nk'amasomero adakwiye, ubukene bw'intebe, tudasize inyuma n'ubukene bw'abigisha babinonosoye.
Mu bihe nk'ibi umukuru w'igihugu arahigongwe abanyororo. Muri ino jambo haritezwe mbere ko bamwe mu bamwandikiye bakatiwe wo guherayo bagiriza uwahirikwa ry'ubutegetsi ryabujijwemo mu mwaka w'2015 barekurwa. Ariko se Barundi yavuze ko bazorekurwa inyuma y'igikorwa cy'umurwi washyizweho ubijejwe.
Leta kandi izobandanya yumviriza ivyiyumviro vya bose biteza imbere igihugu na cyane cyane ibiri mu migambi leta yashize imbere muri wa mugambi mukuru w'igihugu w'iterambere ry'imyaka 10. Ntizodubikirwa ku mugambi wo gukomeza amahoro n'umutekano, kunywanisha Abarundi no gukomeza imigenderanire myiza n'ibindi bihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu. Turamenyesheje ko bamwe mu banyororo bakiriwe imanza bagiye kugirirwa ikigongwe, abandi batezurirwe. Bizokorwa hisunzwe icegeranyo cy'umugwi uri kuratohoza ibijyanye n'amabohero n'ubuzima bw'abanyororo.
Prezidenti Ndayishimiye yahamagariye Abarundi bose gukura amaboko mu mpuzu, yongera yiyemeza gukomeza kurwanya ruswa.
Naho twishikana igihugu tutagikunda, twigire twese inama ko tugiye guhagararira umutekano w'igihugu atanumwe avuyemo. Tuvavanure n'agatima ko guhishira inkozi z'ikibi, abasuma, abakora urudandazwa rwa magendo, abatanga n'abagibiturire, abasesagura amatungo rusange. Nuko tumaze kubishikiriza Abarundi n'amakungu abarya imitsi abandi mu kunyuruza amatungo rusange no mu guca intege abatanga kori n'abandi Barundi bakunda igihugu babasaba ibiturire, eka n'ababitanga abo bose ubutungane burababona, kandi dusavye ko bwo bavira hasi atakinya. Nta gihugu cyateye imbere abene gihugu bicaye, tumenye imirimo ikwiye kurya ari yabirondeye. Nta gihugu cyateye imbere abantu barondera impembo ariko atamwimbo bagwije.
Perezida w'u Burundi yavuze ko kimwe mu byo yifuza mu myaka iri imbere ari igihugu ciwe kigwiza ivyimburwa bishorwa hanze kugira ngo haboneke amafaranga y'agaciro atuma Abarundi baronka ivyo basumira hanze badashobora kwirimira canke kwihingurira. Eloge uri kaneza, Ijwi rya Amerika.
Arakoze Loje Willy Kaneza wadukurikiraniye iryo jambo. Tukiraho mu Burundi, ikigo kirari imfubyi cy'ababikira bo mu muryango w'abasanganya butumwa kiri Nyabiharage mu mujyi wa Gitega kirabarura impinja 23 zatoraguwe mu miferege, mu binogo no mu bihuru bitandukanye mu mwaka 2020. Byagenze bite? Reka dukurikire inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo. Turagezwaho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Nkuko bivugwa na Mama Godeliva Miburo arongoye ikigo cy'imfubyi cegukira ababikira mu muryango w'abasanganya butumwa kiri Nyabiharage mu gisagara cya Gitega, inzu ya 23 nizo zashoboye gutogwa mu binogo, mu mifurege no mu bihuru aho zatawe baza kureregwa muri icyo kigo. Ibyo biharuro Mama Miburo avuga ko ari byo uno mwaka twaraye dusozereye gusa, kandi ko abenshi muri abo bana babatora bameze nabi, bamwe rimwe na rimwe batanguye kuribwa n'udukoko bikaba ngombwa gukurikiranwa kwa muganga mu buryo bw'umwihariko.
Abo twateye kwibarabara gabashika nka 23 ego umwaka wo 2023 nta bisanira byabo nk'iyo abantu baje barondera umwana bashaka gutwara abo wabo baraheza bagaprefera uwo mwana do perenconi et do merenconi kuko atagisanira na kimwe igisanira c'uwo mwana novuga nk'ubu wewe ubonye akana kwibarabara karaguteye ikigongo uraje kumpamagara uti mama ndabonye akana kwibarabara uca umujyango uwo mwana ubwa mbere ni wewe niwe umunzaniye hama dusha tugerageza kondera ra umuntu yoba yarafise nda muri ako karere hanyuma bagaheza barashobora kumutora
hari mu gihe ikigo cy'ubuvuzi citiriwe umweranda Camille kiri mu ishatanya mu gisagara cha Gitega gifatikanije n'ikindi kigo citwa Alki Services byari byagiye kwifuriza Noheli n'umwaka mwiza abana b'imfuvye bafashwa n'uwo muryango w'ababikira ku kigo Saint Camille kabaye akaryo ko gusuzuma no kuvuza izo mfuvye ku buntu naho kuri Alki Services kaba yakaryo ko kunezereza abo bana mu kubakinisha no kubateramisha mu muziki muganga DJ Barumwete avugirizo mpande zibiri
bakoze igikorwa cyo kugira ico mu gifaransa no kwita ka medical turabasuzuma abakeneye kuvugwa twashoboye kubavura hama ibyo tubona bishobora kudusaba bundi buhinga turaheza turababwira aho bashobora kubandanyiriza bivuza hanyuma rero nababwiye yuko dufatanije n'ikindi kigo cyitwa RK Services gisanzwe gifite uburambe mu bintu byo kunezereza abantu murazi yuko umwana gukura kwiwe arakeneye ibintu bimusamaza arakeneye utuntu tudukino nico gituma mubona yuko dufatanije n'ico kigo RK Services twashoboye gukinisha abana turabavugiriza umuziki.
Mama Godeliva Miburo yarashimye ako kigo kakozwe yavuze ko kuva mu 2009 ico kigo gishingwa ari ubwa mbere abonye umugwi w'abaganga baza gukora igikorwa nk'ico ku buntu kubana reze.
Navuga ko ari ikintu kidasanzwe cabaye muri uru rugo aho mbona abaganga baje bagakonsulta abana bose bahereye ku bana bafise ingorane bahereye ku bana bamwe nyende bakigwaye baraheza mbere barabaha n'imiti baza kunywera muhira bazobandanya kunywa mbere abo baganga baragira ikintu natangariye ko abo bana bagwaye cyane bazoca bagenda hariya ku bitaro kugira ngo baje hamwe bafasha abana bagwaye kwashi hanyuma bamaze gukira nkumbure twebwe tukabandanya igikorwa batanguye.
Muganga Didier Barumwete amenyesha ko ayo mashiri hamwe abiri agiye kubandanya yitunganya kenshi mu mwaka kugira baze baraza gusuzuma no kuvura batibagiye gukinisha izo mpfuvye.
Twabonye yuko bikenewe yuko aba bana tubaba hafi mu byo dusanzwe dukora. Nitwifuza yuko bica biherera ngaha yego twasangiye umunsi mukuru mugabo ku byo twashoboye kubona turabona yuko bikenewe yuko bitoherera ngaha yuko tuzoza turagaruka. Twabemereye yuko tuzoza turitunganya tukavuga tuti muri uku kwezi canke ryari tuzoheza tugaruke dushobore gukora ibyo bikorwa byo kubavura twakoze hama bibaye ngombwa dushobore kuza tubakinishe narijya umwana abakeneye kugira ngo akure neza mu mutwe abakeneye ibintu bimusamaza ibintu bimukinisha kugira ngo ashobore gukora neza.
Ibyo birori byo kwifuriza Noheli n'umwaka mwiza izo mfuvye bikaba byari byatewe iteka n'umwungere mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Gitega Simoni Ntamwana.
Tubuzima bagira amahoro masukishirukizana mese muvandimwe urukuziki uyu mwaka mushasha uguteza indi ntambwe.
Radio Ijwi rya Amerika vugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda twongeye kubifuriza umwaka mwiza mwe mudukurikiye aho muherereye hose muri aya makuru ntitwibagiwe guha umwanya mwe mwashatse kugira aho mutashya no kubifuriza umwaka mushya muhire abatari mu gihugu cyanyu kubera ibibazo by'ubuhunzi nko mu gihugu cya Tanzania mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mtendeli mwese mukomere turabaha ijambo kuri mikoro ya mugenzi wacu James Job.
ni twa mbuchumi kwa ndi mwikambi nyangusho kwa ngomde bushima gosi uwo munsi mukuru uheze wa Noel twara uri yoragende neza uraho tukaba twinjiye guhimbaza umunsi mukuru wa bonane mwaka mshasha gome nawe twaba twiteguye neza kumbure imana ne harushikana magara akomeye neza ta kaza natwe kihari ndibaze uko atakizogana nabi na hene uko ndibaza uko umuntu yari umunsi mukuru akomeye kwaho abantu biza biza gose bitomoye gome hama nkafise abo ngombye kuwipfuriza cyitu zanjye nazo zobanzira hande hano kure amushikanye ari mu gihugu mu Burundi akaba ari umugenzi ari mu Zambike yitwa Izayi gome hakaba hariho n'abagenzi banje bandi bari mu Rwanda benshi hakaba hariho Blenike akaba hariho n'abandi banyeshi twiganye benshi nawe ne yumba bagiye mu Rwanda umba amazina yabo nyibagiye Rwanda zibene banyimbisha bacyanyuka okay hakaba hariho n'abaramwanje bari mu Burundi nyene hakaba hariho Cyprien William aho bose abana ba mugije gose akaba baba mdogo gome umwaka uzubabera umwaka mwiza w'imigisha kuri bo umwaka w'ibyiza byinshi kuri bo gome
nitwa Nyandwijanine abandi mu gihugu cya Tanzania mu nkambi Inyarugusu umunsi mukuru wa Noel twawuhimbaje neza mu mpore n'imvura yaguye ku mugoroba twaragiye gusenga turashima Imana abana baranezerwa abana tuvuye gusenga twarabaha gakeri baranezerewe ama nifuje gutasha mubyeyi wanje ari mu gihugu cy'u Burundi iyo kindi diroza usazanje ari mu gihugu cy'u Burundi ndayikeza Ezekiel na Nahimana Philibert na mukuru wanje Kabura Odeta na Minani Jean Bosco ari mu gihugu cya Tanzania n'umugabo wanje Barampanze Desire ari mu gihugu cya Tanzania haba ndabifurije umwaka mwiza mushasha w'ibihumbi 2021 Imana izo bahe icyo barya n'icyo banwa murakoze
nitwa Irankunda Gadi haba ndi mu nkambi y'Inyarugusu aha tukaba twaherutse guhimbaza umunsi mukuru wa Noel mugihe twawuhimbaje mu mahoro ntangere mu mutekano ntangere aho twagiye mu misa tugahimbaza Imana tugahimbaza ivuka rya Yesu Kristo nuko hanyuma ubu nabo tukaba twiteguriye iminsi mikuru ya bonane turiko turagerageza ibishoboka byose naho iyo minsi mikuru igeze turi mu bihe bidasanzwe by'ubuhungiro ariko turiko turagerageza uko umwe wese ashoboye kugira ngo arabe ko yohimbaza umunsi mukuru wa bonane urangiza umwaka w'2020 haba nifuje gutasha rero nifurije umwaka mushasha w'ibihumbi 2021 umuryango wanjye imiryango yanjye iri mu Burundi aho ni nka mama wanjye itwa Beatrice ari mu ntara ya Rumonge komine ya Buyengero aba nipfurije umwaka mushasha kandi barumunanje bose nabashikanje bari mu ntara ya Rumonge aba nipfurije umwaka mushasha w'2021 nta kirutimana Otisera ari mu gihugu cha Amerika aba nipfurije kandi umwaka mushasha Niragira Emmanuel ari ku Kigongo Apollinaire ari ku Kigongo nabandi bose abagenzi bose banzi ndabipfurije umwaka mushasha w'2021 ubabera amatanubuki
nitwa ndayishimiye haba mu ikambi y'Inyarugusu mwakoze kwa mpijamba hamubona tuvuye kwa twitegura umunsi mukuru wa bonane twayiteguriye buri muntu wese yabonye akomeye cyapari kuyiteguriye ariko kandi bamwe bamwe bari kwayitegura abandi twatoja agiye gatanga batokura akaboga kanyama abateraniye udutungo bagwa akaduteranira bonda agafaranga baduze kugura mu isoko akabikora ariko kandi abana bo bakagerageza nk'abagenzi gutumiranira kutohurira ahantu bahimbaza umwaka mushasha bari kumwe cyo ku ruhande rw'uwanjye ndahanda fise umugenzi yantumiye biyatiraza icyo ndaba nka kumutaga tugisangiye hamwe ndorwanda guhagafana ndahura akanyama tuyage mu gutasha nifuje gutasha ubwa mbere na mbere ababyeyi banjye ari mu Burundi mu ntara ya Rutana mwene Gahazo mwene Gakongo umutumba ingoma nifuje gutasha mushikanje Beatrice ari muri komine gahe ntara ya Rutana none Gakongo nifuje gutasha umugenzi wanjye cyane twiganye twicyana yuko ndashimiye Claudette kora akorera i Bujumbura nifuje gutasha Levis twiganye nawe nyine akorera i Bujumbura mu Burundi nifuje gutasha mwalimu turukana keda niko Donavine ava mu Rutana kuri Centre ka Donavine nifuje gutasha kandi data wacu Bigirimana Jackson mu ntara ya Rutana komine gahe rukomeye Gakongo ngoma
tuve mu gihugu cya Tanzania tugaruke mu Rwanda naho twakira intasho z'umwaka mushya kuri mikro ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Nitwa Kamana Jean Bosco. Ndifuza umwaka mushya mudamu wanje Nyamenda Elizabeth uri ikigoma muri Gahombo. Ndifuza umwaka mushya muhire. Abana banje Anyensi Musabye Imana Uwimana. Ndifuza umwaka mushya mwishwa wanje uri Kigali Uwimana Charlotte. Ndifuza ababyeyi banje umwaka mushya muhire n'abanyarwanda bose muri rusange.
Abrema Odetta abantuye mu mudugudu wa Kigabiro ugari kwa Muganza murenge wa Runda. Nifuriza umuryango wanje, nifuriza n'abana banje ateka Imana Serena niyo muri Diane. Umwaka mwiza, umwaka mushya muhire abiri na rimwe. Nifuriza na baramu banje na barumuna banje Arisa na Claudina. Murakoze mugire umwaka mwiza w'2021.
Okay, namwe
nitwa Nyirankizimana Beyata ntuye mu mudugudu wa Rubona akagari ka Muganza nsengera kuri ADEPR ya Ruyenzi. Nifuriza umwaka mushya muhire wa 2021 abakristo bose dusengana ku mudugudu wa Ruyenzi. Ndifuriza umwaka mushya muhire wa 2021 mukuru wanjye uba mu gihugu cya Uganda hamwe n'umugabo we. Mukuru wanjye yitwa Nyirankizimana Beatrice, umugabo we yitwa Kagenda Jean Martine. Nifuriza umwaka mushya muhire murumuna wanjye uba mu Bugande ufite umugabo n'abana babiri yitwa Uwiduhaye Claudina. Ndifuriza umwaka mushya muhire mama wanjye utuye mu burasirazuba yitwa Nyanka Konsilia. Ndifuriza umwaka mushya muhire barumuna banje batuye hari ikigeze hamwe n'abagabo babo. Ndifuriza umwaka mushya muhire muri rusange abanyarwanda n'abanyarwanda kazi bose. Ndifuriza umwaka mushya muhire 2021. Imana ibahe umugisha.
Nyiramumba wawe warananiwe mazara kukura dore abana mu rugo barakeye kandi barakina mbese ga mugabo beyewe ga musore kazi wawe kafato keza nafazira na karaure keza akimara gishika yitiyemo ariko ye ibyiza si byo gusa dore dore hari n'umuziki wa nyampinga ubonane
Nakuraje Faustine abantuye mu Kinzuzi akagari ka Budakiranya umudugudu wa Kavumu mu karere ka Rulindo. Ndifuriza umwaka mushya umubyeyi wanje Mugenimana Hulesia. Nifuriza umwaka mushya mudamu wanje Murerwa Liberata n'abanyarwanda bose n'inshuti zanjye zose. Nifuriza umwaka mushya mumuna wanje uri uri mu butumwa bw'amahoro muri Sudani umupolisi twantiriva mu Ndafresiyani. Ndamwifuriza nawe umwaka mushya kugira ngo azarangize ubutumwa bw'amahoro neza azagaruke amahoro.
Nitwa Ugiriwabo Vestina nuye mu ntara y'Amajyepfo akarere ka Kamonyi umurenge wa Runda akagari ni Kagina. Ndifuriza umwaka mushya muhire wa 2021. Sheri wanje yitwa Nsabimana Reverie atuye mu karere ka Gatsibo intara y'Iburasirazuba murenge wa Kiziguro. Nongera nkifuriza umwaka mushya muhire wa 2021 musaza wanje yitwa Akizimana Jean Bosco akorera mu mujyi wa Kigali. Murakoze mugire umunsi mwiza.
Nitwa Angelique Mukamana nuye muri Rukaragata. Mfite abana bane ariko hari n'abandi ndera batagira hepfo no haruguru nyine ubwo ngubu babiri bose rwose nawe bifuriza nyine tukawugeramo amahoro nyine nuko nyine ubu nicyo nsaba nyine ku Mana.
Naho wowe?
Ye nitwa Mukeshimana Enata ntuye mu Muganza. Ndifuriza umwaka mushya abanyarwanda bose ababyeyi banjye batuye kuri Yenzi Nyagacaca. Ndabifuriza umwaka mushya muhire.
Naho wowe mama?
Nitwa Babyeyi Leontine ndifuriza ababyeyi banjye umwaka mushya muhire n'igihugu cyacu abanyarwanda bose n'umwana wanje na papa we n'abavandimwe wanje bose.
Nshuti mwarimu duteze amatwi ni kuri izo ntashyo dusorejeho ikiganiro cyacu cy'akakanya. Reka nshimire mwese mwarimu duteze amatwi na bagenzi banjye bamfashije. Edi Rwema niyo waruhagarariye aya makuru, Fatou Alimas Kalala niyo wamfashije kuyegeranya, je mwumva ndi Jeffrey Mutagoma. Twese hano ku Ijwi rya Amerika turagira tuti uyu mwaka w'2021 uzababere uw'amahoro n'ibyishimo.
Bonane umwaka muhire bavandimwe.